kuva nkiri muto cyane sinigeze mbona bakure yanje changengu mugororotsi ahebwe nyemerera mama kakanya ngutazire kubyiza wangoreye kumbabazi zawe urukundo rwawe nugendana nanje uranyikunje imbere n'inyuma kuri kumwe nanje sifise ubwoba ugendana nanje ubuzima bwanje mara yanjye urukundo rwanje no kubaho nkajyahe kari wowe fise wewe gusa uvuga rimwe nkaruhuka umutima wanjye urondera we gusa
friend of mine, you are one of a kind, the greatest treasure I have found, no more bounds, now I'm beloved, surrounded, in your name I stand, stronger than, greater than, devil can attain, me, cause I'm blessed beyond the curse, I'm in love with you because you love me first, say your word and my heart will rest, and my heart will rest,
my one day.